Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye bucya mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Muhabura. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abashinwa batatu batawe muri yombi muri teritwari ya Walungu intara ya Kivu y'Epfo bafatanywe zahabu nyinshi n'amadolari 180,000.
Buriya amabuye y'agaciro ntazaribwa si nk'ibiryo abantu bahinga ngo beze barye, ahubwo abasinya amakontra amapartenariat bayakoresha mu buryo bw'amaeshange. Bagatwe turabaha amabuye y'agaciro ariko namwe ibyo tuzabakorera n'ibikorwa remezo.
Uyu ni Mutware Etienne, umwarimu mu ishami ry'ubukungu muri kaminuza ya UEA, Université Evangélique en Afrique, iri Ipanzi mu mujyi wa Bukavu. Mu Rwanda, urukiko rukuru rwaraye rutangiye kumva imyiregurire y'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi, ubushinjacyaha bubarega gushaka guhirika ubutegetsi. Hano muri Amerika, Kongre yaraye yemeje burundu insinzi ya Donald Trump ku mwanya wa president mu matora yabaye mu kwezi kwa 11 gushize. Naho ministri w'intebe wa Canada, Justin Trudeau, ejo yatangaje ko azegura ku mirimo ye. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru turehera ku yo hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress yaraye yemeje burundu ko umurepublikani Donald Trump yatsinze amatora ya perezida wa Repubulika yo mu kwezi kwa 11 gushize n'amajwi 312 ya koleje y'abatora. Ni nayo uzaba vice-perezida we, senateur J.D. Vance, yabonye. Kamala Harris wari kandida w'ishyaka ry'abademokrate muri aya matora n'uwari kandida vice-perezida we, guverineri wa leta ya Minnesota Tim Walz, babonye amajwi 226 umwumwe. Kugira ngo kandida atsinde, aba akeneye byibura amajwi 270 ya koleji y'abatora. Vice-perezida Kamala Harris, ari nawe perezida wa Sena, yari ayoboye inama ya Congress imitwe yombi iteranye nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Yayishoje avuga ku mugaragaro ko ikizakurikiraho ari ukurahira kwa Trump na Vance ku itariki ya 20 y'uku kwezi. Hagati aho, President Joe Biden n'umutegarugori we Jill Biden baraye basuye nimugoroba umujyi wa New Orleans muri leta ya Louisiana nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyabaye ku Bunani gihitana abantu 14, hiyongereho n'uwa 15 ari we wagikoze. Fidele Niyongabo araduhiye inkuru.
Vyari bitegekanijwe ko bitaba imisa yo kwibuka bahitanywe n'igitero cy'iterabwoba cyabereye ku ibarabara ryitwa Bourbon muri icyo gisagara. Icyo gihe umuntu yariko atwara ikamyo yari iroshe mu bantu bari bakoraniye ku ibarabara rigendegwa cyane ryitwa Bourbon, mu nyuma yaho yararashe ku bantu bari bahari. Umushoferi w'iyo kamyo yitwa Shamsud Din Jabbar yari yishwe mu kurasana kwabaye n'igipolisi. Mu itangazo mu ntango z'iyindwi, President Joe Biden yarerekanye umubabaro wiwe yongera rifatanya n'abanyagihugu bo mu gisagara cya New Orleans. Yatangaje ko kudacika inkokora kw'abanyagihugu bo muri icyo gisagara bikwiriye kubera akarorero igihugu cyose. Perezida Biden yavuze ko abanyagihugu bo mu gisagara cya New Orleans barungitse ubutumwa bukomeye ko batazoreka igitero cyabaye ngo kibace inkokora. Byari bitegekanijwe ko Perezida Biden ashikiriza ijambo mu misa yo kwibuka abaguye n'abakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba. Abanyagihugu basanzwe barashobora kuja muri iyo misa naho ibibanza byari biharuye. Abategetsi b'icyo gisagara bahanuye abashaka kuza mu misa gushika kare kubera ingingo zikomeye cyane zerekeye umutekano zari zafashwe.
Ijwi rya Amerika, tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujye mu gihugu cyo mu majyaruguru yayo muri Canada. Ministri w'intebe Justin Trudeau yarayatangaje ko azegura ku mwanya we w'umukuru wa guverinoma no ku buyobozi bw'ishyaka rye Parti Liberal du Canada, ariko azakomeza gukora kugera igihe rizamubonera uzamusimbura. Eugene Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Trudeau arutwa cyane igitutu n'abadepite bo mu ishyaka rye ngo ave ku buyobozi bwaryo banga ko yazatsindwa amatora ataha. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, uyu muyobozi yagize ati: iki gihugu gikuye amahitamo nyayo mu matora ataha. Kandi namaze kubona neza ko niba ngomba kurwana intambara imbere mu gihugu, sinshobora kuba amahitamo meza muri ayo matora. Trudeau yavuze ko Inteko Ishinga Amategeko izabihagaze kuzageza tariki 24 y'ukwezi kwa gatatu. Ibyo bivuze ko amatora ashobora kutazabasha kuba mbere y'ukwezi kwa gatanu. Bisobanuye kandi ko Trudeau azaba akiri minisitiri w'intebe ubwo perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azaba arahirira imirimo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Uyu yavuze ko imisoro izagira ingaruka ku bukungu bwa Canada. Minisitiri w'intebe Trudeau azaba afite inshingano zo kuyobora igihugu mu bijyanye n'igisubizo ku ikubitiro bitewe n'ingamba z'ubukungu za Amerika, hashobora kuzaba harimo n'intambara y'ubukungu kuko Trump yavuze ko azashyiraho imisoro ya 25% ku bicuruzwa byose Canada igura muri Amerika. Ni ibintu rero bishobora kuzagira ingaruka ku bukungu bwa Canada kandi Trudeau yarahiriye ko azihimura. Trudeau w'imyaka 53 y'amavuko yatangiye imirimo mu kwezi kwa 12 umwaka 2015 maze yongera gutorwa inshuro ebyiri. Byatumye aba umwe mu baminisitiri b'intebe bamaze igihe kirekire ku buyobozi bwa Canada.
Noneho tujye muri Afurika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi ejo bundi ku cyumweru yatangiye urugendo ngarukamwaka rw'icyumweru ku mugabane wa Afurika. Kuri iyi gahunda ye hariho ibihugu bine. Fidele Niyongabo aratubwira uko bimeze.
Wang Yi abandanije umugenzo umaze imyaka 35 untumbero wo gukomeza inguvu n'igihagararo by'igihugu uciwe ku mugabane wa Afurika ufise amatungo kama akomeye cyane. Ni mu gihe inguvu n'igihagararo by'umugabane w'Uburaya na Amerika biriko bitera bigabanuka bikomeye. Bitegekanijwe ko Wang Yi agendera ibihugu bya Namibia, Congo Brazzaville, Chad na Nigeria. Urugendo muri ibyo bihugu ruzorangira ku munsi wa gatandatu w'indwi. Rubaye mu gihe Ubushinwa buriko bwongereza imfashanyo y'amafaranga buha ibihugu byo ku mugabane wa Afurika kandi buriko burondera amasoko y'ibidandazwa byabwo bushorera hanze. Guo Jiakun, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa, yatangaje ko igihugu ciwe cemera civuye inyuma ku mugabane wa Afurika utigeze wibagirwa ko ufise ibintu byinshi bishobora gutuma ushikira iterambere. Yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere. Mu gihe urugendo rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden muri Angola mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2024 ariko rwonyine yakoze muri Afurika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari mu mabanga yiwe ya Perezida, Ubushinwa bwashize Afurika imbere ya byose ku bijyanye n'imigenderanire yabwo n'amakungu.
Muri Mozambique, umunyapolitiki Venancio Mondlane utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi wanze no kwemera ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 10 gushize, yarayatangaje ko ejo bundi kuwa kane azava mu buhungiro arimo muri Afurika y'Epfo asubire i Maputo. Fidele Nyonga barakomeza.
Venancio Mondlane yasavye ko haba imyerekano mu kiringo cindwi zitaninke ari mu buhungiro. Yavuze ko azotabuka mu gihugu ciwe kuri uyu wa kane w'indwi. Tangaje ko azoshika imbere yuko Perezida Mushasha Daniel Chapo arahira mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Tegekanijwe ko Daniel Chapo wo mu mugambi uri ku butegetsi muri Mozambique Frelimo arahira ku munsi wa gatatu w'indwiza. Sentari rero kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje intsinzi yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Venancio Mondlane yarangije mu kibanza ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye. Yariyamirije ivyayavuyemwo. Ivyatumye haba imyerekano yahitanye abantu batari bake kuva mu kwezi kw'icumi mwaka urangiye. Mondlane yavuye muri Mozambique muri uko kwezi nyine avuga ko ubuzima bwiwe bugeramiwe hari inyuma yuko babiri mu bafasha biwe bishwe barashwe. Mu butumwa yashikirije ku rubuga Facebook ku munsi w'Imana urangiye, yavuze ko azoba ari Maputo kandi ko abategetsi ba Mozambique batazosubira kumutuza mu gihugu.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aratangaza ko ahora ategereje ko leta zo mu karere ka Sahel zishimira igihugu cye ko cyazifashije kutigarurirwa n'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu. Fidele Niyongabo.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yateye ivyatsi abavuga ko igihugu ciwe categetswe kuva ku nguvu mu karere ka Sahel mu ijambo yashikirije abambasaderi b'Ubufaransa mu makungu mu ikoraniro rya mariba uko umwaka utashe kuri politiki yo mu mahanga y'Ubufaransa muri uyu mwaka w'2025. Macron yatangaje ko Ubufaransa bwagize neza mu kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu mwaka w'2013 mu bihugu byo mu karere ka Sahel. Perezida Macron yatangaje ko ivyo bihugu vyibagiye kubashimira ko yamara yibaza ko hazogera igihe bikikebuka. Macron yatangaje ko atana kimwe mu bihugu byo mu karere ka Sahel vyobaye vyigenga muri iki gihe iyo Ubufaransa butarungika abasirikare babwo muri ako karere. Inteko z'Ubufaransa mu myaka ya vuba zaravuye mu bihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso inyuma yuko habayemwo kudeta z'igisirikare. Abasirikare b'Ubufaransa bariko baritegurira kandi kuva mu bihugu vya Chad, Senegal na Cote d'Ivoire.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kumbuga nkoranyambaga zacu by'umwihariko kuri internet www.radioyacuvoa.com, YouTube na Facebook Radio Yacu VOA. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere I Kigali mu Rwanda. Urukiko rukuru rwa Leta rutangiye kumva imyiregurire y'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ingabire Victoire. Ubushinjacyaha bubarega gushaka guhirika ubutegetsi. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye urubanza aratubwira ko abatangiye kwiregura bahakana ibyo bashinjwa.
Alphonse Mutabazi, umwe muri babiri bireguye kuri uyu wa mbere, yasabye ubushinjacyaha kubanza kumugaragariza hagati y'amahugurwa baregwa ko bakoze no gushyiraho umutwe abagizi ba nabi bagamije guhirika ubutegetsi cyabanjirije kindi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko budategetswe kugaragaza abagize umutwe w'abagizi ba nabi igihe watangiriye n'abari bawuyoboye. Bwabwira urukiko ko bugarukira kugusobanura ibikorwa bigize ibyaha n'amategeko abihana. Mutabazi yabwira urukiko ko ibyaha aregwa atabyemera kandi ko naho ahurira nabyo. Yumvikanisha ko atigeze yitabira ayo mahugurwa aregwa, ahubwo akibaza icyo ubushinjacyaha bumuregera. Urukiko rukuru rwamwibukije ko aregwa kuyakangurira abandi bagenzi be bariganwa. Uregwa yavuze ko Sylvain Sibomana yamuhamagaye kuri telefone amubwira iby'ayo mahugurwa yagombaga kuba mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko ntiyabasha kuyitabira kuko telefone yari ifite ikibazo. Yemeje ko yabwiye Claudine Uwimana bareganwa iby'ayo mahugurwa nk'umuntu biganye banaturanye ku Gisenyi akanamusaba kuyitabira. Mutabazi ntiyumvisha uburyo ayo mahugurwa ubushinjacyaha buyahuza n'umunsi witiriwe umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uwo wizihizwa tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Abawizihiza bibuka igihe Ingabire yafatiwe agafungwa akigera ku butaka bw'u Rwanda ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka mu matora ya 2010. Mutabazi yibaza niba ayo mahugurwa baregwa yo gushaka guhirika ubutegetsi ataza kubaho byari buhagarike Ingabire de yari ifite insanganyamatsiko igira iti umunyarwanda niyubahwe. Yibukije ko kuva Ingabire yafunguwe umunsi utasibye kubaho, akibaza impamvu bagombaga kuziza mu 2021 byabaviriyemo gufungwa. Mu magambo ye amwenyura ari nako acishamo agaseka, umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye Mutabazi ati wasanga umunsi wa 40 utari wakageze bijya gusa n'imvugo yo mu gitabo cya bibiri yigira iti iminsi y'igisambo ni 40. Imvugo z'umucamanza zazamuye amarangamutima ku bakurikiranaga urubanza, bamwe muri bo ibitwenge birabegura basekera mu majwi yo hasi. Mutabazi akavuga ko adashobora kuryozwa ibyavugiwe muri ayo mahugurwa kuko atayitabiriye. Avuga ko niyaza kuba byari inyungu zitari bumugereho. Mutabazi yatinze cyane kuri Ingabire Day, avuga ko ataterwa ipfunwe no kwambara umupira wanditseho amagambo asaba ko umunyarwanda yubahwa. Avuga ko ibyo ubwabyo n'uwabikora bitagize icyaha na cyane ko politiki y'u Rwanda yemera urunyurane rw'ibitekerezo. Ashize amanga imbere y'umucamanza, Mutabazi yagize ati uwo munsi wa Ingabire Day uzakomeza ibihe byose igihe cyose inkiko zitarategeka kuhagarara. Mutabazi anaregwa ko yohereje ifoto ye iherekejwe n'insanganyamatsiko kuri Ingabire Day akoresheje telefone ye. Undi wireguye ni Claudine Uwimana, avuga ko yitabiriye umunsi umwe w'amahugurwa ntiyasubireyo kubera ko telefone ye yari yagize ikibazo. Avuga ko ubushinjacyaha bumurega kwitabira amahugurwa agamije guhirika ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR mu Rwanda, nyamara we akemeza ko igitabo bahuguweho kivuga guhirika ubutegetsi muri rusange. Umunyamategeko Gatera Gashabana wunganira itsinda rigari mu baregwa avuga ko ikimenyetso cy'amajwi gifatwa nk'izingiro ry'ikirego cyose gikwiye guteshwa agaciro. Avuga ko ayo majwi yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni amajwi yafashwe n'uwitwa Boniface Nzabandora, nawe wemezaga ko yari umuyoboke w'ishyaka Darufa Umurinzi, arangije ayashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha. Nzabandora ni n'umutangabuhamya muri urubanza. Gashabana akavuga ko gufata amajwi nk'ayo bisabirwa uburenganzira. Yavuze ko kuba abantu bahuje imyemerere bitagira icyaha. Yavuze ko nawe abishaka yashyiraho Gatera Day, umunsi wajya wizihizwa ku itariki Gatera Gashabana yavukiyeho. Yemeza ko kuba bunyunganira bakwizihiza Ingabire Day ari uburenganzira bwabo. Ku magambo baregwa ko bavugaga ko barambiwe gushimutwa imisoro n'ibindi, umunyamategeko Gatera Gashabana avuga ko kuba umuntu yakwitotombera bitamushimishije bitagize icyaha mu rwego rw'amategeko. Akibutsa ko iyo hagize umunyamategeko ubona hari ingingo z'amategeko zifutamye bitamubuza gutanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga rukabisuzuma kandi ntibimuviremo gufungwa. Yavuze ko abanyunganira nta mutwe w'abagizi bana bibashyizeho kandi ko nta n'umugambi wo guhirika ubutegetsi bigeze bagira. Ubushinjacyaha bushinja abaregwa bose guhugurwa ku gitabo Blueprint for Revolution cy'umunyaserbia Srdja Popovic gisobanura uburyo bwo guhirika ubutegetsi bw'igitugu hatitabajwe imbaraga z'imbunda. Bukavuga ko umunyapolitiki Ngabire Victoire Umuhoza ariwe wahuzaga ibikorwa byose. Ingingo ahakana yivuye inyuma, iburanisha rakomeza kuri uyu wa kabiri. Akwagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tunyarukire noneho muri Uganda. Umugaba mukuru w'igisirikare General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa President Yoweri Museveni, yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko ashaka guca umutwe Bobi Wine, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Nini nazwe.
Abicishije ku rubuga rwe rwa ex General Muhoozi Kainerugaba yanditse ko se wiwe yise umutama yubashwe cyane ari we wenyine akingiye Bobi Wine kugira ngo ntamuce umutwe. Amajambo yanditse kwa Mungu kwinzwe heze akoresheje ururimi rw'icyongereza rimwe na rimwe akaziracishamo yandika no mu Kiganda yise Bobi Wine Kabobi agira ati Kabobi arazi neza ko umuntu umwe rudende amukingiye ari papa wanje. Iyo bamuze atahari uno munsi nari kumuca umutwe. Robert Kyangulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine akaba yaje ubwa kabiri inyuma ya Museveni mu matora yo mu 2021 yaciye yandika ko ubutumwa bwa Muhoozi bw'iterabwoba atabufashe minenerwe. Majambo yiwe mu cyongereza yagize ati ubutumwa bw'umuhungu wa Museveni atwara igisirikare cya Uganda bwo kunca umutwe sugo kwanjanjwa ko kuko hari benshi we na se wiwe amaze kwica kandi na jewe akatari gake baramaze guhakwa kunyica. Ndateye ivyatsi iterabwoba ry'ubutegetsi burangwa n'ubuhemu amakungu arabona ibiriko biraba. Kainerugaba yaciye amwishura ati niko ndakuvanye mu itiro. Imbere ko ndaguca umutwe banza utwishure amahera twaguhaye. Amafaranga General Kainerugaba avuga muri ubu butumwa yaciye asigura ko ari ay'ubutegetsi bwa Uganda bwabwaramuhaye kugira ngo bukumire kiza besige yise warakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se. Yanditse ati cari icyumviro canje n'abandi ba General twagiye papa ko dushobora gukoresha Kabobi mu gutuma besige ariko kuba ukomeye mu batavuga rumwe na leta. Tumaze kumuha ibifaranga byinshi kandi icyo twamusabye akagikora yaciye twihinduka atangura kutugirira nabi. Umuhungu wa Museveni Muhoozi Kainerugaba yabandanije abwira amajambo menshi mabi Bobi Wine agwiriyemo ayo kumutera ubwoba aho yavuga ko akongera kuvuga izina ryiwe canke izina ry'umwe mu bari mu muryango wiwe aza kumubangamira akamuhongora amenyo atitaye kumukingiye. Imenyeshamakuru bitandukanye vyanditse kuri no nkuru birimo itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters vyarondeye umuvugizi wa leta ya Uganda n'uvugira igisirikare cico gihugu ariko ntacu bashi mye kuvuga. Gusa muri kahise kataraka kure umuvugizi wa leta ya Uganda yari yatangaje ko ubutumwa Kainerugaba acisha ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe bukwiye gufatwa nk'ubwo gutebura yandika yikinira kandi butega leta. Si rimwe canke kabiri umuhungu wa Museveni yandika amajambo aremereye ku rubuga rwe rwa X. Muyavuba yanditse agashavuza impande zitandukanye zirimo amareta y'ibihugu arimo aho yanditse avuga ko ashigikiye abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Congo ico gihe yabise abavukanyi. Hari n'ayandi yanditse avuga ko president yatowe muri Amerika Donald Trump niyamara kurahira igisirikare cya Uganda atwara kizoca gifata ubutegetsi muri Sudani mu 2022 naho yanditse avuga ko Uganda izotera Kenya. Abanyagihugu benshi ba Kenya barashavujwe n'aya majambo ari nako guhava abisabira imbabazi akanabifuta no ku rubuga rw'iyo rwa X. Umukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni abona nk'uzo hava asimbura se ku butegetsi bwa Uganda amaze ko imyaka 39.
Radio Ijwi rya Amerika amakuru tuyakomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abashinwa batatu batawe muri yombi muri teritwari ya Walungu intara ya Kivu y'Epfo. Inzego z'umutekano zabafatanye amabuye ya zahabu menshi n'amadolari 180,000 zivuga ko bari bayafite mu buryo butemewe n'amategeko. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru dukesha abashinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo asobanura ko abafashwe kubera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bafashwe harimo imodokari ya Toyota Land Cruiser bari kumwe n'umusemuzi, umushoferi ndetse n'abasirikare babiri ba FARDC bari babacungiye umutekano. Amafoto yerekanwa n'ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo agaragaza udufungo twinshi tw'amadolari y'inoti ijana zifungiye mu masashe y'umukara ndetse n'utundi turimo amabuye y'agaciro. Mu kiganiro n'itangazamakuru, guverineri Jean-Jacques Purusi uyobora intara ya Kivu y'Epfo yerekanye ko abo bashinwa batatu bari bavuye muri territoire ya Walungu bashaka kuva muri Congo. Ubwo twageze Mashango Burali twabonye imodokari yiruka cyane, twayitambitse turayifata, twafashe amabuye ya zahabu lengo imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, zitandatu, zirindwi, umunani, icyenda, icumi. Twafashe n'ibipfunyika by'amadolari kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, umunani. Ubwo nzaba nkiri muri iyi ntara muzanyizere, sinzemera ko ibintu nk'ibi bikorwa. Uyu ni umutungo w'intara ya Kivu y'Epfo. Izi ndege mubona zigenda zigaruka ziba ziri muri misiyo, kandi amabuye yacu arambuka za serivisi zibirebera kuko baziha ruswa. Amwe mu mashyirahamwe za sosiyete sivile asaba ko hagaragazwa ukuri ku buryo abashinwa bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko muri iyi ntara. Kasinga Jean Paul ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Walungu.
Au kuona wange watu wangekamatiwa wako na ile makuta $1,000
biratangaje kubona abantu bafatanwa $1,800 by'amadolari na zahabu zingana kuriya. Umuntu yakwibaza ubujye abantu bageze aho bacukura amabuye y'agaciro guverinoma itabizi. Ngira ngo kugira ngo umuturage ave mu Bushinwa agere muri Congo akwiriye kuba afite impapuro zimwemerera gukora. Mu kwezi gushize kwa 12, abashinwa 13 bacukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko muri teritwari ya Walungu basubijwe mu gihugu cyabo n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu ntara ya Kivu y'Epfo. Hagati aho umwaka ushize, abaturage muri teritwari ya Mwenga bakoze imyigaragambyo yo gusaba ko abashinwa bahagarika gucukura amabuye iwabo kuko bananiwe kububakira imihanda. Umutware Etienne n'umwarimu muri kaminuza ya IEA iri Panzi mu mujyi wa Bukavu mu ishami ry'ubukungu avuga ko uku gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko ari igihombo ku gihugu.
Buriya amabuye y'agaciro ntazaribwa si nk'ibiryo abantu bahinga ngo beze barye, ahubwo abasinya amakontra amapatenaria bayakoresha mu buryo bw'amaeshange. Bagatwe turabaha amabuye y'agaciro, ariko namwe ibyo tuzabakorera ni ibikorwa remezo, notama kubaka amashuri, kubaka imihanda, kusakaza amashanyarazi n'amazi, gufasha abanyeshuri. Urumva ibyo bikorwa byose ibigenda bigegwaho kubera ko ni ibintu bikorwa nyine mu buryo bwa magendo, kandi ni igihombo kinini kuko abaturage nibyo baba biteze yuko babona imirimo ibikorwa remezo bibasha kubegera. Urumva ibyo ni igihombo kinini cyane, no selma ku baturage ariko no ku gihugu no kuri province.
Umushakashatsi ku bibazo bibera mu burasirazuba bwa Congo Delphine Tanyom asanga bishoboka ko hari abantu bishe inyuma y'ibi bikorwa bifite inyungu iremereye.
Ko baba bafite abantu bavuganye nabo bakomeye bakababwira ngo turabafasilita kugenda mukagerayo mukanakora uzonabarindira n'umutekano gusa muzoduhe pare yacu ingana gutya, noneho bikagenda byamara kugera ahantu akagira wenda ikintu gihinduka, ashobora kugira ikintu gihinduka kuri wa muntu wabaprotejaga, ashobora no gutinya siwanse n'igicuri cy'abanyagihugu kubera ko kimaze kuba kinini. Amakuru yanyuze muri sources z'abantu benshi bakaza kureariza ko ba bantu bemerewe kuza gukora bigiye kujya hanze bagatangira kubafata. Ni nayo mpamvu ntekereza ko bariya bari bafashwe mbere, niyo mpamvu babalibera byoroshye.
Umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi, umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi yari yahagaritse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugira ngo urwego rujye ku murongo. Kugeza ubu ariko ntacyatangajwe niba ingamba zari zafashwe icyo gihe zarageze ku musaruro wari uteganyijwe. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve mu biyaga bigari bya Afurika tugaruke muri Canada. Nk'uko nabivugiye tugitangira, Minisitiri w'Intebe Justin Trudeau yaraye yeguye. Mugenzi wacu Federe Niyongabo yabajije Emmanuel Nkurunziza impamvu y'iki cyemezo. Nkurunziza ni Umurundi uba muri Canada.
ntawe byatangaje mu bari basanzwe bakurikirana
politiki nk'inoza bw'igihugu cya Canada utunganijwe bacare cyane muri aya mezi ngaharangiye
kuko ku ruhande rumwe hariho ibyaba mu mugambwe w'iyo kuvuga rero muri leta y'iyo urabona hariho umutegetsi w'ishyirangaranje wa mbere akaba n'umushyirangaranje w'ubutunzi ndi musaso finlande yaruka ko na nyine nagira ati byanje birangiriye ngaka ushyirangaranje hakaba rero nuko n'ubutegetsi bwiye kuvuga intwari y'umugambwe w'abari iyo bwari bumaze igihe sinavuga ngo ubujugajuga butagira ingufu zihagije toreke ibyatumye haba atanga imihoho ariho nk'uko hari haciye imyaka twavuga ko yatwara na cyangwa atwara ari kuriwe n'ubundi mugambwe bavuga w'ibuhalafu parti de gauche NDP national democratic party mu by'ukuri yatabawo aba yagiye kera ni ukuvuga rero ariko ntanga iyo bizananye by'uko atanumwe bitangaje ariko rero uciye urenza ko ibyo mu minsi hanyuma bigasigura yuko byibonekeje yuko abamushyigikiye bagenda bagabanuka hanyuma kubera umuco basanganywe abanyakanada muri demokarasi yabo ari yuko utadadaza ariyo kumviriza kubarirwa hanyuma ibyo bica bisigura kutikunda ni ukuvuga yuko hariho ineza y'igihugu jose nkunda kuvuga inyungu gaca ugaruka rero no ku neza y'umugambwe wiwe kugira ati ntabwo usubiye kubona yandadaza kuko n'ibyahuga bishobora guhuka
n'ibihe bamwagiriza nkabo mu mugambwe wiwe bari kubavuga ko mu bitohozwa ariko vyerekana amatora abaye mugambwe ushobora gutsindwa n'abagitsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera bo bita conservateurs n'ibihe bamwagiriza ibibazo babona yateje muri uwo mugambwe wiwe
ibikuru bikuru bamwagiriza nabyumvuze navuga ngo bimushikanyeyo ni iby'uko intwaro yiwe yitayeho birengeje kuri bene kumunegura abanyamahanga navuga n'abatifashe bisanzwe nk'uko bizwi ari nabyo biranga iyo migambwe y'ububafu de gauche ni ukuvuga iba yita ku bantu bafise ubutunzi bubayebaye ni ukuvuga budatunze cyane neza na neza hariho icagiye kumwego nacyo camuteranije n'uyu muntu yahoze ari icagira cy'umushikirangaranje wa mbere defisite ni ukuvuga amahera sinavuga ngo yahombye leta yasanze defise ayakwica yari yategekanijwe kukubakira umugambi wo kugwiza uburaro uwo mugambi wo kugwiza uburaro uretse ko wari usanzwe uri nko mu biranga uwo mugambi nyine bakaca bamwagiriza yuko byunyuwe n'abimukira baje ku bwinshi icyo rero urumva umushikirangaranje wa mbere ntaho ugihungira kuko nimba hari ibintu byaba byahinduye inzego ino icyo kirimo ariko tukiri ngaha umuntu ashobora kuvuga yuko ubona intwaro ya Justin Trudeau cyangwa Justin Trudeau muri Faransa yitanga n'uyu mugambi wo kubakira abatishoboye bitewe no kwakira impunzi nyinshi umuntu ufatira akanya agasigura yuko Canada n'igihugu umuntu yavuga ko kigizwe inusu n'abanyamahanga n'inusu n'abavukino rero yuko uretse umwenge umwaka wo hirya abahezi imyaka iyongerekana ry'abantu muri Canada rikeshwa ahanini abimukira gusumba abavuka gutyo rero intwari ihari isanzwe ari nitogoshe isanzwe yitaho abatishoboye birumvikana yuko yari gushira amahera menshi muri izo nyubakwa izo nzu zo hari buraro muri abo bashashe nuca mbwira ko abo bari bahanganye ni ukuvuga nk'umugambi w'abagenda ku byiyumviro bya kera parti conservateur nabo ubwabo bafata yuko umenga yabakoreye amata mu kanwa bamwe bagira bati awa sitwe tubibonye birasinye ibyo abana bagira bati twitaye mu muhora twagira tuyicure hariho umugambi w'uko yagira duze amategisa amakori bantu batunda abantu bafise amafaranga arenga ubuka yarenga babihumbi ku mwaka iyo rero urumva iyo agenda utowe wokongereje rimwe riboneka amahera ryo mu bigega cy'igihugu ariko kubera ino nuvuga yuko politiki yine yama ari izungeta hagati y'abifise cyane n'abatifise cyane yobabaje cyane naho abo bene gupfuga aribo bagira batwagwe amakori menshi
muri make cyane mubona bizofata igihe kingana iki kugira habe amatora mashasha mu gihugu
muri iki gihugu cya Canada kuko mabona Justin Trudeau n'ubundi yari mu mwaka we wa nyuma iyo atananirwa cyangwa iyo batamukura ku maboko n'ubundi wabaye mu matora uyu mwaka ariko kubera yifashishije ingengabitekerezo n'ibyirizwa shingiro progression kongereza ikiringo cy'inama nshingamateka naho ngoye leta asanze imihoho kuko iryo tegeko rirekurira inama nshingamateka yuko ishobora kuzosha itangura icyicaro gishaje kibasha gitangurana nk'ihenze ngira ngo niyo ya mbere ariko inyobozi fatwa zikaba zikenye turabona neza ko imbere y'iki ngira ngo aribwo hazobare nko mu kwezi kwa gatandatu icyo bikoze iki cyicaro cy'inama nshingamateka kigiye gutanguramo kwa mbere asabiye ijya progression kirarangira uretse ko kizorangira
gutangira nyine atangira igikorwa cyo kuzaza gifasha uko amategeko yabari ku munteguro atashobora kwana ni nk'ibintu yuko umuntu avuga ati amatora azoca hagati mwaka y'icumi yo cyagira akavuga kugira ngo abalibero bo kwa gatatu cyo bayatore bakesho ubuvimbe biraboneka neza uko insinzi yara ku wagenda ku dimbro za kare conservateur
murakoze cyane ndabashimiye
murakoze namugira umuntu
cyuti muduteza amatwi aha niho aya makuru yo muri iki gitondo ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.